mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndwe muri kumwe na Joy Diane Nina hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio ya VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Sentare nkuru mu gihugu 69 zabubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose mu 2018. Izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mubaza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa makuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo c'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo vyifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyari imenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabandi Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore umugabo akayigwaho biba imbarutso yuvuga ati aha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto abagabo rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Evode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Umuntu yari arimo mpa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyina abantu bamamesa nyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preves z'ibindi byabaye imbere iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko umwe abariwe undi muntu babirirwana akabamwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akabaramwandikiye undi akabamusubije abantu bagira n'irari umuryango urikunze n'abana bibagira b'ingaruka kuko ababyeyi nabo ntibabona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe abakuze ahugiye muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere n'ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana
hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto abyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yakijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abasingiranywe bandikirana n'abo hanze ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet
ariko igikomeye cyane ni uko nguko social media na tekinoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba kuba social media abantu twaraziguye muziki tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanyaho umwanya w'uvuga ati ndandika iki sinandika iki umuco wo kutizerana waje kuyubaka mu rugo buryo umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye
imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi 2017 zari 69 mu gihe umwaka ushize 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311 mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza kwisonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu Kicukiro iza kwisonga mu kugira gatanya nyinshi umwaka ushize wa 2018 habarugoga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko Gasabo 190 na Nyarugenge 157 mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biriko bisambura imiryango none uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi umutumire twabatumiriye nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Crosspoint rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku vy'imiryango umutwe w'inyigisho wali Family Matters turaza kubigaruka ko mukanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu ariko mukurindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo mpamavuta na karirimbo ka James Serugarama hamwe na Daniela
Yo, Rina, Gesang, soa mama futa mitamaza mami wanje muri naka ubuzaza usabonere kuwe mami wanje tuzajane mama futa
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio Ijwi rya America akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe numfaso niwiwe Daniela mukurindira rero ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumi benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kwico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Ikadze ego utwandikira wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Sentare
janzwe ndi umurundi nkore akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ne kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu
nsanzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iziya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kuba kuno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu baje ko baraba ico umuhungu afishe rero iyo yashitse yagasanga urugo ibyo yumvira siko biri cyangwa umuhungu ntatunza arakenye acabona umengo yari ihenze ugasanga kuri ibishoboka byose ngo yakuyogira divorce
aho imbere ko nadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu aca yibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba nabagiye kuba shiramungu nabagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu cyambuga ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo wabo barafise akabona umenga adocaronka ya muronka akabona umengo ntacaronka agacikomba kumuturubika ngo wakuze wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaza nawe agaca aza kubi gusaba ati jene upfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo ubibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bakabaza n'umuti tuna ko twiyumvanamwo bakakubwira bati kugira ngo kumbe turuhutse nuko twobana no uyu muntu kuko twumva ubuno mutu zateka hanyuma rero abo bakobwa yasanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari ucusanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko nihenze ndabona ko ni iyo situation akumva umengo yitwaje ahantu yo hava akajya gutekana yavuye mu nkumbure mu gihe abafise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni kintu twabonye cy'uburyo kizashyiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapefera uburyo hanyuma abahungu nabo nyine navuze yuko nabo nyine bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga sanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 n'itatu nsabona abo bagenda nabo si barongowe haba ngo no ngo naje no ndo ntiyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa yuganiye
n'abana ku myaka 21
bakiri bato
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi ubwira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35
ubunye ushushanye nke mu bisagara abaje kubaka bakiri bato rero ugasanga nka ekipe bagenda ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa n'akabona umengo nawe yogenda uri yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike byose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mu urwo rugamba
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke ibijumbura
narakoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati
ubona bikaze hehe Bujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru
bikaze mu bisagara mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda akari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi na ruguru akagenda yarusana z'amahanuro z'ababyeyi n'abasenge bakujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari
hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko wundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo
gushika uno munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje iyo baza kwitwara kenshi haza umugore haza umugore asaba yuko yokwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana mugabo umugore akamubwira ngo dufate nko ku manza 7/10 haza umugore asaba divorce umugabo nawe ajya akayanta ati je si mbona ko nogeya divorce kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce twebwe buri amatungo yose mba mfise kandi nawe ashaka kapitale yazanyemo
urakoze cyane rwose ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufise icuvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi uri munsi mwiza ku ntererano yawe urakoze ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo byiza aho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo ba mbere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu yavyanditse mu Kinyarwanda muranyihanganira ivyo ntaza gushobora kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwansi ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo wo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yabyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar turase Louis Michel ku yindi murongo wa telefone Louis Michel Katz Louis Michel uratwumva Louis Michel turumva ka telefone kiyo katumvikana Philippe wewe turi kumwe
Ego cyane turi kumwe
uherereye ga Philippe
Jewe merereye mu Burundi Pese tiba mu ma province yo muri Nord
Yose uko ari ayo mu buraruko
Oya imyinga
Ibyifashe gute ibyaba ibyingo ngaho onye muyinga ga Philippe
bo imuyinga ito zintane hagati mu ngo byamaza zibonekeje cyane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira gucyo rero amara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cyuko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura bakagira icyo nokwita umwanya w'umuryango bagahana umwanya bakaganira burya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibizogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akubwira kubaha umugore kubera iki ubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibazi hagaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu manda zo gutana
urakoze cyane gose Philippe ngaho onye muyinga ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi Amerika
murakoze cyane
ego kandi nakaze muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye
murakoze
imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu nubwa
twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo o twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza
yego
bakubaha Imana Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani yego murakoze
muri ko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Sengero City cha Washington ne muri leta ya Maryland mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe
tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston hanyuma tuce tuja Canada Montreal na Ottawa tuce tugaruka Maine zokora Portland muri Maine tuce tugaruka Texas
Ego. Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rubgahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Bizari bijanye n'ivyo muryango. ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijanye nivyo kubaka ingo bakaraba nivyo uburezi bw'abana n'umubano w'abavukanye umuryango
ego mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'ijugi y'America tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baravutanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 1311 bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi nico gikuru gitandukanya imiryango kiriko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye ni kumibona namwe
co bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo ego ugutandukana vyamye biriho sibishasha kuva kuri Mose zamye biriho mugo hari ibi bituma
yego
haraho bigwira gusunza hande hari nibihe bituma gusunza hande naruvuze ko no muri ibi bihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda mbuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ca gatatu banashaka n'inca kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro baha umuryango si nkuko byabimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko byarimeze kera kera umuryango warabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakatsi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze ari kindi n'urukundo gusa mugaye buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya subwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakeli canke Rasher aca avuga ati je nzomukorera imyaka indwi si Laban yayimusavye oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nkuko bamwe bivuga muri ako kanya
yego
umwanya birahera
ngani bimwaca avuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkundi binanka ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo nta intere y'amaronko baba fise
mm-hmm.
inasenge nabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murubu nawe mwene wawo hafi umubanyu umubanyu uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bubona badandaje
bariranga
bo babona bariranga
yego
bakakora ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbirako bo ntavyo nzi cyane ngari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumba abandi ntavyo nzi rero sinobivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ayo ma site internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntacu bibabari
ntacu bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra niho kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma ni ba fata nawe
ndahave ko wa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kataki hari cyane gose ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dufite benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uyitera tuhera kuri Oscar Oscar Ricards Oscar ego uherehe ga Oscar mukayanza akabazo kawe canke intererano kwa Pasteur Edmond Kivuye
kamwe mu bintu cyane kuko ufatiye ijambo ry'Imana rikiza ku mugabo akiza gusinda umugore cyangwa umugore nawe akamutambura umugabo turabikorana mwabo bose bafite mu ruhara mu kingo cy'ikirambi cy'ambu kuko agasira ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana ugasanga ari muri iso gihe akabari wubaha ubundi ngo dusabwe kugamba ubuka mu bisanzwe ni uko ndabibona kuko mu bisanzwe bituma ingo z'ubuto zambuka n'ikindi
urakoze ugira umwese mwiza ngaho mukayanza Oscar
yego kabisa ni kuvuga ahubwo gusa cyane cyari ikibazo cyo gukomeza kuko mu bisanzwe umugore asabwe yuko baresha n'umugabo amahaka atabura icyuma ikindi uwo mugabo akavuga ati none se nazanye umugore yise umufasha hama akaba akomeje ko ata uko kiriza uwundi usanzwe ndabona ko umenga ingorane
urakoze reka duhe akanya pasteur akakwishura
yego
ugira umusimiza mukayanza pasteur ibyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambutsa
sivyo bisambura ahubwo ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera ashaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera ingwara ingene batahura ingene bakoresha ico kintu ico kibagora mugwa abantu bose barangana imbere y'Imana muba ntibivuga ko umwana tokubaha umuvyeyi umugabo tokubaha umugore wiwe umugore tokubaha umugabo wiwe urumva iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanga yashika ngaho umugabo yavuga gato agacahamagara polisi urumva kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze hari kuko harabonabonye harabo twahaniye basubije hamwe ari kwari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva naba ati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira ari gicutanga n'icurongo
icurongo yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko uri yubahiriza ikindi ariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wa mbarige kimwe ati pastor uravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura namwe abagore mugamburukira ishengero rigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwubahe naragukunda nawe mukunde naca kuba oya no kubitahura nabe wowe kora ikikuraba umwubahirize umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico
wimbura
yego urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbuye kukibuga c'indege ahantu mu taxi ne tugeza turayaga namaze afisa abana bangarambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndaza nca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti icu savye ndakiguha aca hindo ku mugore
yego
acha ku isoko arasuma araza arategura ivyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba nkaja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva Imana iti cage wasaba narakwemereye ningoga mugabo utegeza kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ayusamye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kuba kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ivyo rero hari ngene abacaba ngo kungana ntitungana oya turangana umwe sarafise icatanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste nitukiri kumwe John wewe uratwumva
kamushasha
umwaka mwiza uzoronke mu byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ko twifurije ego John twagutumiye uno munsi rero pastor Edmond Kivuye ikaze mubaze
twari nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviriza ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etaje ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook nuko babona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye iyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo zuko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ububahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hariya muzaruguru bimenyereye ibikogwa urabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu rakimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cono bwabayaya canka baboyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi canka umuyaya bire kuriwe n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuri buto bagaca bahukana
urakoze reka dumuhe umwanya pastor hakwishure John ubira umunsi mwiza ngaho ayowa
namwe murakoze
yego pastor ijambo ni gwanye
nikibazo yeah. Nikibazo ni vya bindi twa kutoravuga vya masite ni byiza kwigira kubandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatuma tuko turavuga ukavugana n'abari mu bihugu hehe ntiwocuvuga rero ngo ivyamajambere azanye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashura kukwigirako ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigirako mugabo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsa urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi yo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki nibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo urumva nibahanuze ko ari ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo tutandukana iyo rero wa divorce no kumwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga aramaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari kindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntavyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye passport yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugizeko ni vyiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi kompati turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera kubijanye no ku kuzana batarize gishijwe ibikogwa ego ari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitonde nti ariko arafasha abana babo
umuntu aza kwibona iyageze muri aya mahanga nyene wikorera
rero ni waronka umeze gutyo reka kuba ngo sinzi ngene umeze
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niyo aba ari umugore ube nka Kristo. Kristo aremeye amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindure abagororotse. Niwe ugomba kumukuramo umugore ukunze. Ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe. Ntazi yo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe.
Ni magirirane. Ego, Leonce ikaze nawe.
Nuko mbashimiye cyane. Imani bampera umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'Urundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi n'uyu mwaka dusanzwe mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko yewe icyo ndaruka ko kwima kikijyanira mu cyase gishikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zisambuka kenshi ni ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba batagifite batafite ubutunzi muga amaze kugira ubutunzi umugore akagira ubutunzi burenze ikisanga hari kugurana ibintu ibyo nibyo yo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muriko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibibaka ariko nanjye mfitaho ubu twashatanye ndamushakisheho ndabona kuri Facebook ubusizeho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri internet mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho mugisha wiwe uri uhuriye kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora rero nkuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bwo kubaka Kristo kugiranira amahoro
uvuge usongora uvuge usongora Leonce kuko umwanya uri kuri tujana tuse n'abandi baturindiriye ugira umunsi mwiza
yego murakoze cyane
urakoze cyane yego Jean Marie wowe uherereye he
Bomba mazili la tunayi kani natana
nishwe. Uherereye hega Jean-Marie.
Ya, ndi mwini Mozambike, murakoze chane. Mwini Mozambike, nampura, mwini cha nampura.
Akawazo kawe kwa Pastor Edmo kivuwe changine lirano.
Ego, murakoze chane. Jee, kiwazo, kigani na chakiri ya hagati, sinatawe. Nyeza mungo kuwe akokari na inasu, nyeza kuli Facebook. Ndavona, icho bjereke ye, na gira gijireo guri mbira kugira nahure. Nyeza chingu nahuzi, waliko mbjana nifu za kushikiriza. Byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana na kimwe bifuza ko bogira divorce hari ibintu byo bya mbere abantu dufata menenego ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na copinage ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera akenshi barabeshanya kandi iyo byo gukubeshanya yo bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye kenshi ucusanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugacusanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandanije byagiramo ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu twama dusaba no ko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko niho bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho bahakaba amashure na senge bakamurumva mu miryango
urakoze cyane Jean Marie urakoze yego urakoze ugira umusimiza ngaho muri Mozambique Pasteur Edmond yemumvise Leonce na Makenga avuga ngo umukobwa iyo yifise cyangwa umufaso ni biratuma haba ku gasuzuguro Jean Marie nawe ngo bifira muri copinage
ubutunzi nta kibi kose barabukene kandi urafasha umuryango kuko ubukene bwaje bamwe bamwe urabatera ingorane ubwo yifatiye umugore yatunze urumva harya cyasha ngo zana rero wibuke ko ari je mutwe ayikora yose n'ibyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansling tugira mu bo duhanura ubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma bibace itama kararakora cyane urumva akibagira urugo urugo ni umugambi w'Imana niyo ntango y'Imana ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwekurabiramo nkuko tugura imidugu kavusa gatabo kakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo ry'Imana iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ubu ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye byarabaye mugabo ubu kubera communication iteri imbere biravugwa cyane nico byamye biriho byamye biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo umugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabingorane abantu akaguma babinyegeje ariko ubu ashusanga byamaze gushika
Jesus
ivyo rero bigacetuma ugerageza usukamwe amazi ngo umuriro uzime undi na wasukamwe petrol asukamwe amavuta ningorane kubijyana na copita copinage navyo nibindi ningorane abantu akwiye kwitonda nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira ariko navuze ko ariho babigize bigakunda mugabo bitonde cyane babatse urumba ni nk'umuntu umuntu yashitse ku chapa cahangari ku mudi umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushore kujabuka gusa na kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mwari wabayakoresha nabi ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam katavako
katavako urumva
turakeze
ko mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindaja kuyaraba aza iyo vyagoranye natano uranze ico ndico gana uranze ko ndumutwe urumva iyo vyabaye gutya biyo vyapfuye
ariba vyamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi sumuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturu wa mbere ibaye ko hari nabavanye bagasubiza hamwe harabuje nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka
bakagubaka hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa nta caha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugege yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya ingene umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero nicaha ingwane hari inzindi ingwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 ngiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nza numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga Jesse narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi waho ndi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nagomba uzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hariho impemumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe ca usenga ngo byose bicaye ba mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ariyo nakubaye ngo iyo Yesu ari mu rugo byose namahoro kai Marita acarega mutonyi wiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo vyagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga mu isi y'izamara ngo ikaye ngo nta psikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari ikaye nca nabara ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasaminda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana bati no ko Mose yavyemeye ngo nukubera gukomanta kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanga kubutumwa
bikanga vango sinzosubira kumuvugisha nta muntu nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute iyo turasaba imana ibakize Zaburi ya 73 murongo wa 41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'ikikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'ikikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo duca tuvanda nabanze iryo shavu ribanze rihere
hama bone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibahenza
ego turakiri iyo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
ndererewe mu gihugu cya Kenya mu rwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor Edmond kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo kwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushyashya
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije icyo kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jyewe ndiko ndabona yuko aho mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
Uriko urabyihereza uyu munsi n'udushyirazo nyamukuru kuko duturuka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe ugenda nari wo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhinduka guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika abo muzoja kuraba muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nkuko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari bitandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vuga ngo Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibibondo umugambi wa mbere w'urugosukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza numugisha nibataza mubane amahoro imana ibahezage
ego murakoze cyane gose pasteur Edmond kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero eglise vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nije na indemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha 1:30 mu Rwanikwe ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda twi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika